VOA. Imumva nijwi rya Amerika. Mwiriwe neza kuri mikoro muri kumwe na Jaloise Bigirimana kaze mu biganiro byacu byo kuri isaha kuri radio inchuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku jwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 104 bice 9 no kuri FM 105 bice 2 hano ni Washington DC nkabanda baramukigenda bahaye kaze mwese mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba
Yesukali yarafashwe na Brigade and Corbish ndabaza ingingo iduhana ntigeze bambwira n'ikintu na kimwe yuko umuntu bomuca amande
abo ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Muyinga mu Burundi bafatiwe isukari bariko bitura ikigo Obel gishinzwe amakori inkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye ni mukanya Radijwi rya Amerika tudatevye imiryango irenga 30 yo ku mitumba itandukanye ya komine Kabezi iri mu manuko bw'intara ya Bujumbura iramaze kwibwa ivyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba mu kiringo cy'amezi abiri ubwo busuma buremezwa n'abarongoye imitumba hamwe na musitanteri wa komine Kabezi ni inkuru ya Evariste Nzikobanya nka yishikiye mu Kabezi
Ivyuma bigera kuri 38 bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba nibyo bimaze kwibwa mu mitumba ya Mugongo, Migera, Gakungwe, Ramba na Mena kuva mu mpera z'umwaka uheze nkuko byemezwa n'abarongoye imitumba ivyo vyuma biba bimanitse hejuru ku mazu byibwa n'abikinga gahumbezi ntawumvikiye Misheri wo ku mutumba Mugongo pano solaire yiwe yibwe mu ndwi uheze kigiye cy'isahindwi z'ijoro Yiganijwe ijya Amerika ingene vyagenze.
Hari kuri indwi heze ku munsi wa gatatu ho mu masahindwi bazana ingazi bayitereka imbere y'umuryango badugira kwa aho pano iherere hanyuma batsa barurira umuntu ntiyamenya n'ukuntu bayuriye umuntu ari mu yitero biragoye hanyuma bayisambuye mwanya mutoyi kamabati urabona ningene yabaye gusohoka kuburi yo bazanye nsanga bantegereza ingazi imbere y'umuryango Kuraba hizuri pano ya giyeke.
Vyuma wariwa biguza mafaranga na gute.
Na ina iguzi bihumbitana na mirongo itatu.
Na musitanteri wa komine Kabezi aremeza ubwo busuma bw'ivyo vyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba. Umufasoni Renelida Ndayishimiye avuga ko ubwo busuma bwari bukabije mu minsi iheze none ubu uriko buragabanuka kuko abarongoye bahisemo kwirarira.
Harabaye ubusuma bw'ama plaque solaire kandi bihanije rwose mu mwanya mu mwanya. Ariko dukoranye n'abajejwe umutekano n'abanyagihugu twarabitujije.
Byaribwe nyene kopokopo ntacafashwe.
Hariho nk'uwo bafatiye mu ruziba agifise kandi yaremeye ko agikuye mu Kabezi ariko abandi bobo ntabo dufata kuko ntitumenye aho babigurisha.
Abanyakabezi bavuga ko bari bikokoye bagura ivyo vyuma kugira bibasahirize mu kibanza cy'umuyaga nkuba batarakubita ijisho kuva Burundi bwikukira abagifise ivyo vyuma babikoresha mu kwikenura mu myuga itandukanye bugorovye babikura ku bisenge by'amazu bakabirarana mu mazu kugutinya ko bisahurwa nk'ivy'ababanyi babo Nduwimana Vianney ashira umuyaga nkuba mu mabateri y'amatelefone ngendanwa ku mutumba Mugongo akoresheje plaque solaire avuga ko ajyama ku murango kugira mu ijoro acungane n'abasuma ntibamusamburire ku inzu baje kumwiba ico cuma gitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba
zenda afise ubwoba singyama neza haraho naho bisika nkajyama kuzuba mu ijoro nka ndarambona kugira nshungere ntibave banyiba
none abo babiba n'ubu nta numwe murafata
abantu batwiba nta numwe turafata kime gusa kubinuba turabinuba kuko kuzuba baratembera bakarabahana ama parks ore yo bari hageze ku mugoroba muri ryo joro kosano kabayitwaye
kubona muri komine Kabezi atamega nkuba uharangwa bitebuke abanyagihugu baho na cyane cyane abakora imyuga itandukanye nkuko bavyivugira nimubona Lionel akora umwuga wo kubaza avuga ko iyo abafise umuyaga nkuba aba yoroherwa mu gukora umwuga agasaba ababijejwe gukubita agatima mpembera bakaronsa komine Kabezi umuyaga nkuba
rero twasaba abategetsi bo hejuru ubwa mbere na mbere hamwe na musitantera badutwara kugira ngo ico kibazo bagashikane hejuru hanyuma duheze turonke umuyaga nkuba kugira ngo ibikorwa imirimo itandukanye nk'abamwa abatwe dukore uwo mwuga wo kubaza tukaronka amatara ngiye kijoro ngira ngo n'ubusuma bwoheza bukagabanuka
sabanya gihugu bo muri commune Kabezi bakenye umuyaga nkuba bonyene no mu biro vya commune ntihagirayo namba nikimenyamenya baracyakoresha za mashini bandikisha badoda ibituma akazi katagenda neza nkuko byemezwe na Mustanteri Renirida ndayishimiye
nagahaze cyane kuko nkiyo twandikishe ajyama mashini y'ukudoda hageze ko tubigwiza turinda kwihaguruka tukideplaza tukaza kurondera aho tugwiza ima progra dushobora kuzirungika aho zikenewe hose
umufasoni arongoye commune Kabezi arahumuriza barongoye ku kibazo cy'umuyaga nkuba kiraje shinga ababaserukira avuga ko bashikanye igisabo kubajejwe gukuragiza umuyaga nkuba mu gihugu ko atagihindutse umuhango ari w'imbere y'uko no mwaka wa 2017 urangira muri commune Kabezi yo mu bumanuko bw'intara Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya America
arakoze Evariste abacuruzi bo muri commune Giteranye mu ntara ya Muyinga basaba ibirobere kugurura ibiro byo gutoza ikori muri yo commune babishikirije mu nama yahuje abadandaza b'Imuyinga na Obere yo guhimiriza gutanga ikori ni inkuru ya mgenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
muri komine ya Giteranyi abadandaza bacisha ibicuruzwa bivuye mu gihugu cha Tanzania ku mupaka wa Gasenyi abacuruzi bavuga ko bafata urugendo rurerure kugira babirihire amakori mu nama OBR yatunganije mu ntumbero yo guhimiriza abadandaza b'Imuyinga gutanga amakori n'amatagisi abacuruzi bo muri komine ya Giteranyi basaba kwegerezwa ibiro byo kurihira ko
twebwe mu Giteranyi rero turasanganywe umuhango OBR itwubakira ibiro ku mutumba wa Gasenyi ahitwa Ntaretare kuko niko mpaka u Burundi na Tanzania kandi turabona yuko mu gihe ivyo biro vyobaho byotanga karusho kuko wanashaka mu Giteranyi turabona ko abadandaza basana barimo barashaka kuhaheba kuko habavuna cyane bavuga ati twopfuma twigira handi gukorerayo mugabo mu gihe bijya biro byoboneka turabona yuko hoba akarusho
Dino bampigira ajejwe inyigisho mu kigo cha leta gijejwe gutoza amakori OBR avuga ko hari ivyo babanza kwihweza kugira bubaka ibiro
kubaka ibiro ni urumvaniro recommendation mwatanze ivyo navyo bizovana n'ingene OBR ibona yuko uwo mupaka muri ko muravuga hariho inyungu izohapfa leta ikakura haca ibidandazwa binganiki kugira ngo ishobore gushiramwo amafaranga yo kubaka izo nzu kugira ngo bashobore kwarihira
abadandaza bafatiwe isukari bituye OBR kugira ibahe umuco kwitunganywa y'ubwo rudandaza
twe twaragiye turarangura isukari ibujumbura muri sosomo ya sukari yari mifuko amajana abiri iyo sukari yarafashwe na Brigade and Coalition ndabaza ingingo iduhana ntibigeze bambwira n'ikintu na kimwe yuko umuntu bomuca amande iyo sukari yose barayitwaye bayigira sizi bayiha muri OPE no ndacakurikirana sindamenya n'ikintu na kimwe kandi ayo mahera akaba atarayi wacu barayishyirahamwe twayakuye muri banki
Mabazi Jambere Kimasi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga aratanga isiguro ku bucuruzi bw'isukari
buri ntara ari wabadandaza dufise urutonde gaha mu ntara ya Muyinga baza gutora isukari muri sosimo uyundi aza kwitora nimba yikuri Gitega nimba yikuri Makamba nimba yikura Mucankuzo nawe tuzi bisigura yuko iyo sukari azanye ayo ariyo yibye kuko uyikwenda mu ntara y'Imuyinga ukayitwara mu Kirundo urayibye mu ntara y'Imuyinga ukayikora ingozi ukayizana mu Muyinga urayibye mu ntara ya Ngozi
rino bampigira ajejwe inyigisho mu kigo cha leta gitoza amakori OBR asaba abadandaza kwegera abajejwe intwaro kubijyanye n'urudandazwa rw'isukari umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga asaba OBR no gucunga bamwe mu bakozi bayo
ibitenge byo pasiyon nyakuba waserikiye OBR amatwa dusumira hari abakozi ba OBR babifata aho kubishikiriza iyo biteza kuja bagaprezenta bikeyi ngo berekane ko bakoze bindi kabaca bicisha muri nzinga zinge bikaca bijya kuri kwa Siyoni bikaca birangurwa bishitse gahe Muyinga
abanyagihugu babiranguye tugaca tubirukako ngo bari mu makosa kandi mwumva sirikwi cyaciyemo twasabe rero namwe mutsibire
abadandaza abajejwe intwaro canke baserukiye OBR barahuriza kutunenge turi mu mategeko agenga gutoza ikori n'amatagitsi amwe muri ayo mategeko natomora neza uwotoza ikori canke itagisi hagati ya OBR na komine kubidandazwa bimwe bimwe bamwe bose aho bageza biyemeje kubishikana kubabijejwe kugira ayo mategeko ahinyanyugwe imuyinga muraruko gushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
Murabana yakumviriza radio ijwi rya America leta y'u Burundi iri mu gikorwa cyo kugenzura no gupima uburinganire bw'amatongo yayo ico gikorwa kiratera impari kuri bamwe mu banyagihugu bavuga ko bahawe amatongo n'abajejwe intwaro Fidelite ishatse yagiye mu ntara ya Bururi imwe mu ntara zitanu ziriko ziberamwo ico gikorwa
Omeri yo nkuru umuyobozi mukuru ajeje gutunganya amatongo akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ibidukikije n'itunganya ry'amatongo ya leta yariko aduha ikiganiro kubijanye n'igikorwa cha leta y'u Burundi iriko irakora kubijanye no kugenzura amatongo yayo mu manaho y'igihugu cy'u Burundi kwagendeye ikomine ya Songa zone kiryama ahitwa Mukinwa mu bajejwe kugenzura ayo matongo harimo abakozi b'ubushikiranganje bw'ibidukikije n'itunganya ry'amatongo ya leta aho umugambi PJF wishyiraho impuzamakungu y'abadagi JZD rifasha leta kurangura ico gikorwa abajeje intwaro we guha asi hamwe n'umugwi w'abanyagihugu basanzwe batogwa ku mutumba kugira ngo baseruke abanyagihugu muri ico gikorwa aho mukino waheze indwi zibiri amatongo ya leta ariko aragenzurwa ariko rero naho amatongo ya leta ariko aragenzurwa hari abanyagihugu bayitirira bakavuga yuko bayahawe na leta ari abanyagihugu bavuga ko bayahawe n'abatware batandukanye muri ico gihe iyo umunyagihugu havuze ko itongo rya leta yari hawe abagabo babiri bari mu mugwi w'abanyagihugu bari kurakurikirana ico gikorwa baratubwira igice gikogwa
gisigaye ico gikogwa bari kurakora n'ukuraba batohoza bakabona ko vyukuri uwo muntu yaharose bice mu burenganzira
abafise amatongo icyo babasaba basaba urupapuro rwa buramatari bazanye urupapuro rwa buramatari bakabona uko buramatari ko yamwandikiye gitara ari zine ari zitatu ari zibiri
umunyagihugu amaze kwerekana impapuro z'itongo avuga ko yahawe na leta zica disuzumwa mu vyihwezwa harimo kuraba ko uburinganire bw'itongo muri kwizo mpapuro buhwanye n'itongo avuga yuko ari gwiwe ikindi cihwezwa nuko watanze iyo tongo yarabiye kwigwa n'amategeko kandi ko yishunze amategeko mu kuritanga amakuru dukura mu buyobozi bukuru bw'amatongo mu Burundi amyesha yuko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu kumanuka bamusanyi bari barekuriwe gutanga itongo nayo kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe buramatari yarekuriwe gutanga itongo ritarenze hegitari zine ku muntu nayo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika no mango umushikiranganji w'ibidukikije n'itunganya ry'amatongo ya leta niwe wenyine afise uburenganzira bwo gutanga itongo Hagati aho abanyagihugu 15 bavuga ko bafise amatongo bahawe na leta bo ku mutumba Kinwa harimo abo uburinganire bw'itongo bafise ku mpapuro budahwanye itongo nyezina bafise iyo rimaze gupimwa akaba n'abandi badashobora gutanga impapuro zerekana by'ukuri ko iyo tongo bari hawe akarero na kamito de manera kiza avuga ko impapuro zabo z'itongo zahiriye mu nzu
ubu turi abana batoye kandi turi impfu twebwe ingore zadushikiye 93 baturira inzu impapuro twari dufise zose zicazirashe urumva Je ntizonyorohera cyane kuzirondera kuko ubisanzwe imyaka afise nizo mpapuro batanga ko iransumba prime ko nari muto gose kandi kiri na cingorane zihari na komine Songa yarigeze gusha izo mpapuro zose bavuga yuko zahiriye
nta numwe mu bantu bari ngaho onye babanyi banyu bigeze bemeza bati nayo impapuro zahiye twe twovyemeza ko iyo tongo tuzi ko bari hawe
eh bavyemeje benshi kuko benshi barabinyitse je mbona yuko bo bazobanyi kuko abanyi barazi barazi nyene imibereho y'iwacu yose barayitse
kiretse ivyo uburinganye n'ivy'impapuro zibura hariho n'ikibazo cy'imivumba acyo ni giteye ingorane
iyo umuntu asavye itongo rikaba rihana urubibe n'itongo ry'ubundi muntu baje kumushikiriza mu ico gihe uwo muntu afise itongo riri impande y'ryasabwe baraheze bakamusigira imetero kanaka bagacha bazita umuvumba muri ico gihe yarahezwe karoswa impapuro z'uwo aje gushikiriza iryo tongo akenshi zava mu ikomine ubu rero makenga ahari nuko babwirwa ko atabubasha bari bafise bwo kuharonka kuko yabahaye ataburuhusha yarafise
gahinda venance numukuru wa zone kiryama yizeye ko leta izogitorera inyishu
leta n'umuvyeyi ashobora kugira ati iyo mivumba yavye uko ingana ndaretse umuntu ntacu noza gukora ngako umuvumba mu bisanzwe araho sanga batanga imetro 50 araho sanga batanga imetro 10 sahantu hanini ya buryo yabarekeye ko ari cyo yoshora guhoma
ubuyobozi bukuru bw'itunganyo ry'amatongo yamenyesha yuko iyo mivumba mu gihe ari imyonga itaragazugwa nta burenganzira bayifise ko
uvumba usanga ari itongo ryegereye ku mwonga bigaragaye ko ari umwonga aho hantu hakaba hata riko hararimwa nsabye abatwumviza mbere n'abari kuri ico gikogo abantu harapimwa ariko itegeko ryenga amatongo riremerera abantu bafise imyonga bayigazuye bakayirimamwo bayikoreramwo
no kubijyana matati yaduka umuyobozi bukuru bujeje by'amatongo mu Burundi bavuga ko bene ayo matati bayakira bakarabuka ugene atoregwa umuti kugira leta n'umunyagihugu batunganirizwe hisunzwe ivyabona n'amategeko ujumura mu Burundi fidelite ishatse ijyu rya Amerika
ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi n'iyindi mirwi y'abakenyezi bagize societe civile bari arusha kuganira n'umuhuza w'ibiganiro by'abarundi Benjamin Mukapa mu biganiro biherutse mu kiganiro muri sangana mugenzi wacu Oriane Itangishaka mu kanya gaheze madame Menedora Nibaruta icegera cy'urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi arasigura ico bakoze nk'abakenyezi inyuma yaho babonye ko batari ku rutonde rw'abatumiye mu biganiro iarusha
ngene bagiye batumira twarabonye yuko umukenyezi atasirikiwe atakibanza yarose icyo twakoze nk'abarundikazi twebwe twihutiye kujya hamwe kuvuga hariho ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi sanze ducegera cy'irongoye haraba performe nayo igizwe n'abandi bakenyezi bava mu ma asosiasiyo atandukanye hariyo wapu Burundi haraba asosiasiyo dushyire hamwe n'ayandi icyo turicara tukavuga tuti nyabuna nk'abarundikazi turengere ibyo dusa ariko dushyire imbere cyane cyane ibyo dupfana turicara turubaka ikintu turashobora ikintu bita gurupu fame ni ukuvuga iyo gurupu fame irimo abarundikazi bose ni ukuvuga ku nzego zose baraturukiwe haba abari mu asosiyasiyo atandukanye haba abari mu miryango kenyezi baturukiye abantu ni ukuvuga mu madomene yose bari baturukiwe tukavuga ati reka twe nk'abakenyezi tujya hamwe tubake ikintu hanyuma tube tuyobora abakenyezi badusurukira tubaterere mu ntumbero y'uko kenshi usanga hariho umukenyezi ibice kuriya yagiye kumva ariko aravuga yamuhe arusha kuko bafite abakenyezi twabaka abakenyezi twamanyiranga abakenyezi ibitagenda neza nk'itorera inzira ishika ariko atawukuye agashambara uwundi tukagira iyo ngingo rero yuko tuja hano twebwe rero mu gushyiraho arusha twarashyitseyo twari tugiye kwishyuza ikete kuko twagize ko itapfuye ni ukuvuga nta kibanza twari dufite n'ubwo butumire umugabo turavuga tuti naho biri uko reka tugende twishyuze ikete twanditse turabe yuko no kuyibona bayibonye icyo twakoze twashyitse kandi tukadusanga koko iyo kete bararibonye uwore turarindiriye batwishyure nk'uko twabandikiye natwe batwandikire batwishyure batubwire byari tuzogenda tubashikirize ibyo mukenyezi agana mu Burundi kazi kubashikirize n'ibyo cyane cyane abarundi imbere n'abarundi kazi
ikibazo cy'uko bakenyezi bifuza guserukirwa kirumvikana cyane naho mutatumiwe mu biganiro mukapata bashize ku rutonde ariko hari n'ibindi bibazo navyo nyene bihambaye cyane bisa nk'aho ari intambanyi mu gutera intambwe kw'ibi biganiro nk'ikibazo cerekeye ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza gisa n'ikabandanya kugaruka muhuza Mukapa yavuze ko ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bwemeye kandi n'amakungu bwemeye ariko abatavuga rumwe na leta bakagaruka kuri ico kibazo nk'uko mwavyumvise mu nkuru duheje kumviriza bamwe baravuga ko bipfuza intwaro afata kibanza n'ibintu byinshi mwebwe kuri mwebwe intwaro ya Perezida Pierre Nkurunziza nk'abakenyezi muyivuga kwiki
kuko tubivuga nk'abakenyezi ibyo twarabivuze kenshi twarabivuze kenshi imbere y'uko amatora aba jewe nyine ndabyibuka ndetse ndahamagarira abarundi kujya mu matora ndababwira ntinyabona burya anye twe dushaka kujya mu butegetsi kuva kera abarundikazi kera bari kubusa kujana abarundi kazi uye baratengange barashika ibice 30 kujana cyangwa bagatinya ibice 30 kujana nibikwiye kuko turaje abarundi kazi dufite dufite ibice byinshi gusumba iby'abashinga nta gusumba iby'abagabo ni kuvuga dufite ibice 52 twe tukavuga tuti intwaro ya Petero nkuru nziza twebwe twari twarasabye tuti nimuje mu matora ayo matora twebwe abakenyezi ni kuri kino kubesha twarayicaza ariko iyo gupe fame twagize twari kumwe n'abandi washaka batabibona uko tubibona bavuga bati iyo ntwaro ikurikije n'amategeko n'ibindi n'ibindi n'ibyo byose byavugwa mugabo natwe dushyira aho ubutungane bushize ubutungane bwaraciye urubanza hanyuma buremeza yuko ubwo butegetsi bwemewe n'amategeko baraze amategeko agenga igihugu cy'u Burundi ubwo rero jesi navuga yuko abakenyezi tugiye guhagarara ku butegetsi bwa Nkurunziza ariko tuvuga ngo ubwo butegetsi nyabuna nibuduhe ibice byacu nibyo tubyosaba mbere y'isaba arusha gusa nino i Burundi kama twabishaze abari mu migambi turavuga tuti imigambi ya abakenyezi n'abashema ku bwinshi nimwe muri benshi mutagiye mu matora ntacyo bishoboka batuvuga tuti aho ubwo butegetsi ntabwo turimo yuko ubwo butegetsi bwakije n'amategeko kuko twarasabye abakenyezi b'abarundi kazi yuko baja mu matora kandi barayagendamo neza cyane aho twabikunze nabo nyine twaricaranye baravuga bati reka dushyire aho intahe ishize nabo nyine urumva baremeye biriya barundi kazi tuvuga rumwe
mushira aho intahe ishize nk'uko bivuze kujyanye n'amatora ikibazo cyo kuja mu matora inyuma yaho hagakurikizwa n'ubwicanyi ibyo byose bikakurikizwa n'ukwama abanyepolitike baja mu biganiro yarusha mubona bizotorega umuti uhe amaherezo yavyo nayahe kuri mwebwe
ibyo amaherezo yabyo muri arusha ya mbere nariyo arusha ya kabiri nariyo cyo twataye umuhuza tuti nako wa muhuza w'abarundi nuze i Burundi nuze ibintu biherere i Burundi kuko Burundi cyangwa nti arusha turazi baragenda akagenda umuntu uca akagenda utuzi ni kuvuga nico gituma atanyisha nziza atanyisha irama kesi usanga bitera tubisubira ngo tubisubira ngo umugabo ntiyumva ko amatwara atari nk'abakenyezi tuzavuga ati tunyabura n'imuze i Burundi twicare kera baravuga bati abana bashwanye bavukana nk'uko abandi turavukana abandi ntacyo dupfa baje munsi y'imitobo tuboneka abandi bavuga hanyuma bakabiganira bigahera hanyuma ntibigaheza bikagenda neza twebwe bati tuzavuga nti n'umurundi kazi nibazane ibyo biganiro i Burundi nibazane ibyo biganiro mu makomini nibazane ibyo biganiro mu ntara tubice dushyitse ko cyumvikane ko na benshi nicyo duhuze kagira n'akamaro
tugarutse ku kibazo cy'abakenyezi mwipfuza none ibice bingahe ko muri iki gihe hari ibice bigera kuri 30 birenga ku ijana by'abakenyezi mu nzego zitandukanye mwipfuza ibice bingahe abakenyezi
twebwe nicyo twifuza niyo na vision 2020 dufite twifuza ibice 50% kandi ibyo bice 50% mu kubyifuza tuje kubisaba guhuza ngo tugure cyangwa ibindi ni kuvuga umuhuza hari ibyo afasha ariko na twebwe nyine nk'abakenyezi hari ibyo dutereye njye mama navuze nti abari mu migambwe buri migambwe itandukanye demokarasi mu Burundi kandi ni byiza cyane umwe wese ahari imana ihamuheza bibiri nawe nkavuga nti nabo ntibajye barabirwanirira aho baherereye uri umugambwe uyu asabe uri umugambwe uyu kandi si gusaba barabishoboye kuko bareke kurindira ngo nibabahe nibabaha kurushi ibintu birarondeza umuntu arabyironderera ni twebwe tujya mu matora ni twebwe tubafasha ubu turavuga tuti nyabuna umugambwe undi ni wowe ko mutahiga imbere abakenyezi ahandi bakavuga ko imbere abakenyezi turabibarekeye ni ukuvuga rero byoca bitorindira ibyo byose ibyo abakenyezi tuza kumenya ni amastrategi yo tuza kwimenyera hano bakava mu bikoni bakava imbere y'inzu bakajya ahabona hanyuma bakabiharanira bakerekana ibikorwa byiza bakora umukenyezi yamushyize imbere agatanga akarorero keza iyo ndikunda kubwira ndavye ni abakenyezi donko dufite mu nzego bakora ibikora inka barabikora cyane turabikina turabikengera kuko tugaruka kuri akarorero keza kabenda ibyo mu nzego n'abandi n'abandi bajyayo nabiharanire nabironderere aho baherereye mu migambi wabo cyane si ngombwa gusaba umugambi ntari ngo nimunshiremo ntibyokunda mugabo muririmba ashobora kuvuga ati nyabuna biri mu twibuke kandi nabo nyine barafite ubwenge hajya barabona bashobora kubona bati rugiro ariko baravuga neza twivuze ku mpande zose bigaca bihuza bigende neza tubwire mu majambo make ifuza ibice 50% kugira ngo
uburenganzira bwacu tungane kuko no mukuvuka turanga n'amezi 9 nta mwana n'ikinyonga ibyo rero twese twagize n'imbihe dutanga kirakeneye ₹15 kubijana
murakoze cyane nkuko mubizi kino ni kiganiro k'ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika ibibazo dufite twabaza ni byinshi cyane ariko reka nabo nyine tubahe akaryo babaze bongere bashikirize n'ivyumviro reka duhere kuri ndabakenga uratwumva
yego ndahumva cyane
amahoro neza duhamagaye uri he
yewe ndabahamagaye ndimo nara ya Cibitoki muri komine mugira cyomboka muri zone ruzi
nziza cyane kibazo cyangwa icyumviro majambo make
Ikiyumviro najyanye rero ko abakenyezi ariko barembera 50% muri make ntibashobora kubiba mu gihe batagiye mu migambi bakitoza ibibanza bashaka bakabiharanira kuko nta muntu n'umwe azogenda muhira ngo wakiye ngo ikibanza ngo ukwiye ngo ni iki nicyo gihe babiharora bakoresheje ubwitange yakoze n'ibikorwa bariko barakora mu gihugu muri make barashoboye ibintu muri rusange mugabo utayakeshi bikumiye sinumva rero ukuntu bazere mu gihe cy'50% kujya batabiharanira badashaka kujya imbere muri rusange icyo ni icyumviro cya mbere nashikirize
ikindi
nacyo tubwiye nko mu bijyanye n'iterambere barashoboye niyo yagize imiryango muri rusange ibiharane rero nuko benshi nko mu mashuri usanga n'abanyeshuri bariko bariga badashaka kwiga amashuri maremare ngo bashike kure ugasanga hari bavuze yuko babonye bagiye kubaka atakintu menga bushobora ibindi bice birabitanaye baharanira ndashaka kubwira maguba batagiye barabiharanira mu nzego zitandukanye na cyane cyane bishimikije ikintu kijyanye no kwigukira ishuri murakoze
murakoze cyane ndabakenga
ngo ndabakenga ikibazo abajiji akerereye cyane bitwa matwari bivuze tuti nyine ariko ndavuga nti abakenyezi nimuhaguruke nyabona nimuhaguruke ibi dushaka byose tubiganire ibyo bivuze ni byiza cyane avuze ati nta muntu yabyosanga mu rugo ngo ngo tubigutamike ibyo ntibishoboka hanyuma hari ibyo nabitwaza yuko avuga yuko ngira ngo abapfasoni batize amashuri maremare amashuri maremare ibyo onye ngira ngo hari kera ubu unye mu nzego zose ni ukuvuga amashuri asabwa turayafite
murakoze cyane reka twakire ishimwe ndabwiye ko ishimwe ari muri Tanzania ishimwe uratwumva amahoro neza
ndagiye kugarukana amahoro muri cyo bari bagiye gusubira mu biganiro byo kugarukana amahoro ibyo byose ni byo kubanza bakabangira ibyo byaratwenyeje hanyuma igihugu kikabanza kikaronka amahoro hanyuma ibyo bakasubira karama mu nyuma kuko ubu ni byo bikishije rwose
urakoze ishimwe murongo wawe niri kuracamwe neza ariko madame nibaruta ishimwe avuze ko ibazo c'amahoro mbere na mbere mbere yuko hasabwa ibindi mubivuze kwike
amahoro se nk'abakenyezi je navuga nti zarateye intambwe kuko mwaka wa 2015 hariho amezi navuga nti zari meze neza igihe abarundi bariko barahungabana igihe hari abariko barafata ubutegetsi bamwe bakwiruka abandi bagasubira hakaba amanifestasiyo mu gisagara cya Bujumbura abana ntibagikije n'ibindi ariko navuga nti uno munsi igihugu cy'u Burundi ariko ndakubwira gutyo nta gushikuza kurimo intara zose z'igihugu bazizi zose amakomine yose y'igihugu twaraciye bumwe nk'abakenyezi tuvuga tuti reka tujye kuraba reka tumushikire ku kizi reka tubyirabire dutsindakaze amahoro n'umutekano twaravuze kenshi tarifa amadekarasi tuti nyabuna amahoro n'umutekano tugahanura aho bitari kubiragenda neza umunsi wo navuga yuko imana ishimwe amahoro mu Burundi arahari amahoro mu gisagara cya Bujumbura arahari niho mba niho ndi niho nsubira niho nkorera niho abana biga abanje mu ntara niyo mvuka niyo mpemberera ni kuvuga rero navuga nti icyo amahoro kirahari amahoro arahari ahubwo navuga nti imana idufashe agume ahari
Kuri icyo kibazo nyine ko ishimwe ari muri Tanzania hari ikibazo cy'impunzi nk'abakenyezi nayo mashyirahamwe mukorana nayo bimwe mu bijyanye no kubafasha gutahuka nk'uko muvuze amahoro akaba hari yatsimbataye ni igiki kimwe muba muri ko murakora muri aka kanya kugira ngo mubafashe batahuke nabo nyine bumve ko bisanze mu gihugu
urakoze cyane kumva icyo kibazo duheruka Arusha twahuye n'abandi bakenyezi
batamuzi cy'Uburundi abakenyezi bahunze nk'abandi bose batubwira bati bijya naho twahunzega twahunze bimwe hari wahunze igihuha hari wahunze kuko afite umutima uhuha hari wahunze kubera ibicanke biriye.
Mnyaha turangirije ibiganiro by'uyu mwanya mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro ibiganiro bica kuje bya Amerika birabandanya.